Iri ni ijwi ry'Amerika. Ijwi ry'Amerika igiye kwashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse neza nshuti mwese mu nteze amatwi radio Ijwi ry'Amerika. Uyu munsi ni kuwa kabiri itariki 14 y'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'2016. Muri kumwe na Frederic Nkundikije atiramije ikiganiro.
Mu manza z'inshinjabyaha mategeka hana ibyaha mu Rwanda, harimo n'ingingo ivuga ko umuntu wanze kubahiriza ibyemezo by'inkiko anabifungirwa. Hari imanza nyinshi ziri turimo kubona z'inshinjabyaha zirimo guturuka kuri bwa butane.
Uyu ni umucamanza Jean Baptiste Gasana avuga ku kibazo cyo kwahukana mu Rwanda. Ni inkuru cyo kimwe n'andi makuru twateguriye, harimo abanywanyi b'umugambwe wa Agathon Rwasa bahagaritswe hanyuma bakava barekurwa. Turagaruka ko mu kanya kari imbere. Reka ariko dutangwe ku makuru avugwa hirya no hino ku isi tugiye gushikirizwa na mugenzi wacu Aloise Bigirimana. Mwaramutse neza Aloise, umwanya ni wawe.
Mwaramutse Frederic, mwaramutse namwe inshuti z'Ijwi ry'Amerika. Turacabandanya tuvuga ku nkuru y'ubwicanyi yabaye aha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Barack Obama yamenyesheje ko atakiragaragara ko warashe abantu mu gisagara ca Orlando, ko yabitumwe n'umugwi w'iterabwoba ukorera hanze y'igihugu. Obama yavuze ejo ku munsi wa mbere inyuma y'umunsi umwe hishwe abantu 49 mu nzu y'ubutambiro hakomereka abashika 53. Yavuze ko uwo yishe abo bantu Omar Sadiki Martin yabikoze ku gatwe kiwe. Igipolisi cya FBI kimesha ko cyagize amatohoza kuri Martin inshuro zibiri mu myaka iheze, aho yabajijwe baraba ko hari imigenderanire yo bafitaniye n'imigwi y'iterabwoba. Mu nyuma babona ko atakigaragara kimwagira dosiye yiwe babona kuyugara. Ibiro vya White House vyatangaje ko Perezida Obama azogendera igisagara cha Orlando ku munsi wa kane kunamira abasize ubuzima muri ubwo bwicanyi no kwifatanya n'abanyagihugu bo muri ako gace ivyo vyabereyemwo mu bihe vy'umubabaro barimwo. Haratunganijwe kandi ingendo z'amahoro mu gihugu cyose, ingendo zatanguye ejo kuwa mbere aho bibuka ivyo vyabaye, ndetse n'izindi zikaba zitegekanijwe kuba mu mpera z'iyindwi. Perezida Barack Obama yategetse ko amabendera yose y'igihugu amanurwa gushika hagati mu ntumbero yo kwibuka abasize ubuzima muri ubwo bwicanyi. Tukivuga kuri iyi nkuru, wahoze ari umukuru w'igihugu cya Afghanistan Hamid Karzai yamije ejo ku munsi wa mbere ko atamunyagihugu w'ico gihugu canke umu Islamu yokora ubwicanyi nk'ubwo bwabaye muri Amerika ku munsi w'Imana. Perezida Ashraf nawe Ghani aramutswa Afghanistan muri iki gihe yabaye mu bakuru b'ibihugu byo ku isi batanguye gutangaza ko biyamirije ubwo bwicanyi. Naho ku banyagihugu ba Afghanistan, ubu bwicanyi bwarababaje kuko ngo uwabukoze Omar Sadiki Martin afise amaraso y'abanya Afghanistan. Ariko bivanye n'uko Martin yavukiye yongera kurira muri Amerika, abanya Afghanistan bamwe bamwe bavuga ko ari umunyamerika kw'ivyo yakoze bimwega hamwe n'igihugu yavukiyemo. Urunani rw'ibihugu rutura vyagiye hamwe mu kurwanya umwansi NATO vyafunditse ko bagiye kurungika batayo zine z'abasirikare mu bihugu vya Pologne, Estonia, Latvia hamwe na Lithuania. Umunyamabanga mukuru w'izo nteko Jens Stoltenberg niwe yabimenyesheje jo ku munsi wa mbere. Yavuze ko ivyo bihugu vyama biriko biterwa ubwoba n'igihugu cyo Burusiya. Kuri wa kabiri i Bruxelles mu Bubiligi hatekanijwe inama y'abashikiranganji bo kwivuna abansi b'urwo runani igamije kwemeza Burundi uwo mugambi. Ntacyo Uburusiya burashikiriza kuri iyo ngingo y'urwo runani NATO rwamye rutura rutuma agatoki Uburusiya ko bwashize abasirikare babwo hafi y'imbibe z'ibyo bihugu, buvuga ko buriko bucungera umutekano wabwo. Migenderanye hagati y'Uburusiya n'ibihugu rutura vyagize urunani NATO yatosekaye inyuma y'aho Uburusiya bwigaruriye intara ya Crimea hamwe n'inyuma y'aho butanguriye gushigikira imihari yiyonkoye kuri Ukraine hamwe n'uruhara buriko buragira mu ntambara irikirabera mu gihugu cha Syria. Mu makuru y'inkino ishiramwe ry'umupira w'amaguru rya Buraya UEFA riragabisha ko rishobora gukura Uburusiya hamwe n'Ubwongereza mu higanwa rya Euro 2016 ririko bibera mu gihugu cy'Ubufaransa mu gihe abanywanyi b'ivyo bihugu bubandanya gutana mu mitwe. Bwamenya ko abantu barenga 35 ari bo bakomeretse mu gisagara cya Marseille ku munsi wa gatandatu mu ntureka yadutse hagati y'abarorerezi b'ibyo bihugu kuri Stade Vélodrome. Umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu Bufaransa Bernard Cazeneuve yameje ko yasavye abategetsi b'inzego zo hasi guhagarika kugurisha inzoga ziboreza umunsi umwe imbere yuko haba urukino. Amenyesha ko umutekano giye gukomezwa cyane mu mastade 10 ari kaberamwo izo nkino. Naye igihugu cy'Ubwongereza kimenyesha ko cemeye ko kigiye kurungika abandi bapolisi bazoja gufasha gucungera umutekano muri Marseille imbere yuko Ubwongereza bwongera gutana mu mitwe n'undi mugwi ku munsi wa kane.
Urakoze Aloyiza ku makuru uheje kudushikiriza. Abanywanyi batanu umugambwe FNL ishami rya Agatongo Rwasa bari bahagaritswe bakanafungwa mu gasho ka komine Busoni kuva mu gitondo ku munsi wa mbere barekuwe ejo ku munsi wa mbere ku muhingamo. Ni inkuru ya mugenzi wacu Ndarurinze.
Muri abo bari bafashwe kuri uw'Imana bagahava bari kugwa ku mugoroba w'uwa mbere harimo Menyimana Yohanine Pomusene arongoye umugambwe FNL ishami rya Gwasa muri zone ya Mukegwa komine Busoni mu ntara ya Kirundo. Oscar Nizigimana aramutswa uwo mugambwe mu ntara ya Kirundo avuga ko icaha bari bafatiwe ataho giburiye na gato ya nicari cyabahuje no kuvuga gusangira urukanywa.
Ejo bari bavuye mu misa yari Menyimana Jean de Pomisen Ndarimana Emmanuel Kateretse Miburo Gaspar na Nkunduko Zera bakaba bari bavuye mu misa yo ku munsi wa Mungu hanyuma baca ku mugenzi wabo bari bari kumwe ariwe Menyimana Jean de Pomisen. Hanyuma yari yahishije akagwa bagiye kugasangira imuhira bacabona chef de Corine umukuru mutumba wa Munyinya araza ari kumwe naba mu mugwaruka gwo kuwa mutumba bacabara bafata bagiriza ko bagize inama itemewe n'amategeko.
Umushinga ntahe Nizigimana Oscar afata iryo hagarikwa ry'abanywanyi mu mugambwe FNL ishami rya Gwasa ribandanye muri komine Busoni nk'agatotezo. Iryo ryari ryabaye kuri uw'Imana ryari ryakurikiye irindi ryaheruka kuba muri komine Busoni haraciye indwi.
Tugeye ikintu tubona yuko ari totezwa rigirirwa abanama rimwe bayoboka umushinga amateka Agatongo Gwasa kubera yuko nabo nabari bafashwe kuwa muhungu w'indwi iheze niyo munsi ntibararikugwa kandi nta nubwo bari kubarumvirizwa. Ikintu twosaba bwa mbere dusavye abajeje intwaro ko bakubahiriza ibyumviro byabo badasanga imigambwe kuko naho boba badahuje imigambwe badahuje ibyumviro cyangwa batari mu mugambwe uri ku butegetsi n'abantu nk'abandi barafite uburenganzira bwo kubaho bwo gukora ibikorwa by'iterambere cyo kimwe n'abandi nkuko bafise n'uburenganzira bwo gutembera aho bashatse cyangwa kugenderanira bagasangira akayoga nkuko byamye kuva kera.
Imbere yuko barekugwa twari twashitse kuri uwa mbere ku biro bya komine Busoni aho abo bavugwa ko ari abanywanyi umugambwe FNL ishami rya Gwasa gato bari bafungiwe. Musitanire wa komine yari afatiriwe n'inama yari karagirisha ariko twashobye kubonana n'umukuru wa zone Mukegwa aho bari bafatiwe. Rugeminhwaza Anatole avuga ko baje kubafata bakurikiranye abantu bari mu nama itemewe n'amategeko bataravye umugambwe baturukamo.
Ukuvuga abo bantu bafatwa ntibisigura ko bari abanywanyi ba FNL. Twe twabonye abantu biyugaranye bari mu nama dushima kumva z'umutekano dushima kugarukira kwa abo bantu kujya gutumenye iyo nama yari yo n'ivyo ari byo. Kugeza ubu rero tuyambaje inyamirama kugira ngo babatohoze babaze mu nama bagira buri munsi mu ijoro itemewe n'amategeko iyo babizanana n'ivyo barimo barigisha.
Umukuru wa zone Mukegwa kandi arabeshuza abavuga ko abo bantu bakubiswe kubwiwe ati abavuga uko ishobora kuba ariyo mvugo ibaryohera.
Nta n'uwakubiswe n'inkoni nimwe canke aribwe n'urwara naco gituma twabashikirije inyamirama bi kugira ngo zibatohoze kuko n'ivyo byacu bavuga ngo babeshe navyo ni umwanya wo kubibeshuza kubera bari mu nyamirama. Icyo shishobora kuba nomenye gituma bavuga ko baba bakubiswe ngira ngo bumvise ko baba bafashwe bagakubitwa nyibaza yuko ariyo ari vyo vyiza babonye ariko twebwe intumbero yabo so gukubita kuko umutekano nuwa bose si byiza ko twafata abantu ngo bakubitwe ubwo turabashengeza tukabashikiriza inyamira mabi rero abona bimvira ko twabakubise nibaza ko ariyo mvugo yabo bushima ko bibanezera
dushika ku biro vya komine Busoni hari nk'igihe cy'isaha 6 inyamira mabi yari itangwe kumviriza abo bantu bose bivugwa ko ari abanywanyi ba FNL ishami rya Gwasa inyamira mabi imaze kubumviriza hafi igihe cy'isaha 10 yahavuye ifata ingingo yo kubarekura amakuru dukura mu gipolisi cy'inyamira mabi Ibusoni avuga ko barekuwe babanje gutangishwa ihadabu y'amafaranga 200,000 ihadabu bita amande administratif mu rurimi rw'igifaransa ayo nayo bakaba bayaciwe bamaze kwiyemerera ko bari mu kanama katemewe n'amategeko nkuko ayo makuru abandanya abitumenyesha mu Kirundo Jean Bosco ndarurinze ijwi rya Amerika
uruhagarara
urahumiwe bega mana yanje ibintu tuzobikura gatwimbere
ukwikekana
ehe mwishwanje tugasamara baradufye ta twese
banirumve ko
unje kwiswa mu bitanda ishwi data wanje ntibizohava bimpitana ishwi da
abuba ukaguhagararira ineza
twaze biraturaba Turakibintu byangare tubone. Jongira nisinye.
Abandi bahise mu rukundo.
Sheri wanje. Urukundo ngukunda ruruta byose. Ivyo ukuri umusereko nanje nka umurengero. Mafu.
Niki kina muri kirukuri kwijwi rya Amerika. Imisi yose ya 5 isaha 12 n'iminota 10 z'umugoroba.
Umviriza biyage nabandi.
Ikigo cy'ubucuruzi Coca-Cola n'abandi bafatanyabikorwa barimo kigo cy'itumanako Tigo Rwanda byageje ku banyagihugu bo mu murenge wa Gishari ibikorwa by'iterambere birimo amazi meza umuriro ukoresha imishwarara y'izuba hamwe n'ibindi ku giciro gito arico bise Eco Center ubuyobozi bw'intara mu Seruko buvuga ko ivyo bikorwa by'iterambere bizohindura byinshi ku banyagihugu n'inkuru ya mugezi wacu Eric bagira ubusa
Uyu mushinga wa Eco Center uhuza ikigo cy'ubucuruzi cya Coca-Cola n'abafatanyabikorwa batandukanye barimo Philips Tigo Rwanda n'abandi. Eco Center ubwayibumbati ibikorwa by'iterambere aba bacuruzi begereje rubanda. Kubyumva mu buryo bw'inyungu ku mpande zombi, Coca-Cola ubwayo bafite intego igira iti: "Niba rubanda baguraga ikinyobwa cyaya hatabona mu gice cy'anijuru, bagombye kubona umurasire w'izuba bamurikira ku mafaranga make. Niba kandi banywaga icyo kinyobwa gishyushye imirasire y'izuba babegereje ku mafaranga make." Nibafashe kugikonjesha ni muri urwo rwego muri uyu mushinga bahisemo kugeza kubatuye Rwamagana udukiyoske ducuruza imirasire y'izuba ku mafaranga make udutunganya amazi meza rubanda bakayabona ku giciro gito ibikoresho by'ubuvuzi n'ibindi kubatuye umurenge wa Gishari akagari ka Ruhundi Rwamagana burasirazuba bw'u Rwanda namashimwe ku buyobozi bw'intara y'iburasirazuba na madame Odette Uwamariya n'umuyobozi w'iyo ntara
uyu munsi umubyeyi wakeneraga kujya kwisuzumisha akajya ku bitaro bya Rwamagana akoze ibirometero byinshi Kubera imashini zashyizwe muri uyu mushinga bizajya byoroha yuko izo serivisi zatangirwa hangaha nkabangira ngo abaturage babyishimire ko bizarengera bizarengera ubuzima bw'umwana ndetse n'umubyeyi ikindi gikorwa gikomeye dushima cyane nyako wa president wa Republika ni igikorwa cy'amazi meza nkuko babitweretse hari abaturage bafite amahirwe wenda benshi ntibaranahasura bazahasure ariko igikomeye cyane bazakoresha ari amazi meza Uyu munsi injerekani y'amazi meza ushobora guhitunwa kari ya yandi twavomaga bisanzwe ushobora guhitunwa nka ya yandi tugura mu macupa afite ubuziranenge ushobora kugura injerekani ku mafaranga 50 gusa
Umuyobozi w'ikigo cy'ubucuruzi Coca-Cola ku isi bwana Mutakent yashimye intambwe u Rwanda rugezeho mu iterambere uyu waherukaga mu Rwanda muri 98 arashima kandi ubufatanye bw'ikigo ayoboye n'abandi bafatanyabikorwa bagize uruhare rukomeye mu kugeza ibikorwa by'iterambere ku batuye umurenge wa Gishari ibi bwana Kent arabibonamo ama rwakomeye haba mu mibereho myiza n'iterambere by'abaturage byose avuga ko bituruka ku biganiro byabanje mu 2013 hagati ye na Perezida Paul Kagame w'u Rwanda byo kumureshya kuza mu bikorwa nk'ibi ibiganiro byabereye muri Amerika uyu muyobozi yumvikanisha bidasubirwaho ku bucuruzi buba bwiza abaturage bamerewe neza
Today we know one of the best ways most effective ways to build
Uyu munsi tuzi ko inzira nziza zo gukora ubucuruzi binadusaba guha ingufu imiryango twemera mu buryo bworoshye ko imiryango ikomeye ikora ubucuruzi bukomeye
a stronger business.
Bwana Kenti yizeje Rwanda ko bazakomeza gufatanya mu bikorwa biruteza imbere. Umukuru w'u Rwanda Paul Kagame yashimye ababashoramari mu bikorwa by'iterambere bagejeje ku Banyarwanda muri rusange. Perezida Kagame yasabye abatuye Rwamagana gufata neza ibikorwa babonye bakamenya kubikoresha bikabateza imbere. Umukuru w'u Rwanda yizeje ko hari n'ibindi bikorwa by'iterambere bizabageraho, asaba gukomeza gushimangira umuco wo gushaka kwihuta mu iterambere ushingiye ku bufatanye hagati y'Abanyarwanda ubwabo ndetse n'amahanga.
Hari n'ibindi kandi bizaza ari hano ariko bizakomeza no kugera ku bandi Banyarwanda n'ahandi, bityo umuvuduko tugenderaho rero wo gutera imbere nawo ugende uzamuka, kuko ngira ngo twese ko turi aha n'abandi Banyarwanda umuco wo gushaka kwihuta mu bikorwa, mu majyambere, mu bufatanye hagati yacu ndetse n'abandi b'ibindi bihugu, gufatanya kubikorera n'abashoramari, ibi ngibi ndumva bimaze kuba umuco dukwiye gukomeza tugateza imbere.
Ibikorwa nk'ibi by'iterambere n'ubusanzwe bije Abanyarwanda bari babifitiye inyota, nk'uko byumvikana kuri bamwe mu batuye umurenge wa Gishari baganiriye n'ijwi rya Amerika.
Wabashe kugira ubushobozi yabashe kugura mu bisoro, utaraguze mu bisoro ni ugucana gatara gasanzwe iritara bita umukono
utarifite se
agato duba kamwe kagura amafaranga 50 byanze bikonze urumba ahantu hageze umuriro utuntu twose ni kubasha kugenda utekiniko kugira ngo urebe uko nakuteza imbere.
Ari amazi turayakeneye n'amashanyarazi turayakeneye, ivyo byawe by'ingenzi kurusha ibindi.
Kugeza ikigo cy'ubucuruzi cya Coca-Cola n'abandi bafatanyabikorwa bafite imishinga nk'iyi ya Eco Center 23 ariko intego nuko bagera kuri 35 hirya no hino mu Rwanda. Ababishinzwe bagaragaza ko byibura bizabifashije 2025 mu batuye Rwamagana. Byose birakomoka kuri politiki yo koroshya ishoramari mu Rwanda. Eh akabagira ubusa ijwi rya Amerika Rwamagana mu burasirazuba bw'u Rwanda.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika.
Kera bavugaga ko umugore wambaye ipantaro akurira inzu ari inkunguzi, ariko ubu ngubu turira amazu.
Kingira ngo urya mundi tutahora tuvuga rumwe baratuvuga ko turi muri leta, yahora dutuka ko turi mu kwaha kwa leta, ubu nawe akaba ari mu mugongo. Urumva uri mu kwaha ari uri mu mugongo bumye ku muntu umwe bategerezwa.
Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kuri telefone kandi dufite Eugenie. Eugenie uraho neza?
Ndakumva.
Nuko hari ikibazo ufitiye umunyamategeko?
Nashaka.
Yego.
Ndashaka mundu ngikirije ngo ndamurangize.
Hano turi kuri radio y'ijwi rya Amerika. Turi gukora ibiganiro, ntabwo dushobora gutanga amafaranga, ntabwo aricyo dushinzwe.
Ku
ijwi rya Amerika.
Icyo nsaba ni uko byibuze mwavuganira abagabo, kuko abagabo nimutabavuganira bamwe muzajyamo basanga mu buriri barahezemo bazira imihini y'abagore.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye, ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Kwukana kw'abubakanye mu Rwanda biguma byiyongera mu bisagara. Bamwe mu bagabo n'abagore bavuganye n'ijwi rya Amerika bemeza ko bita kibatera isoni. Ni inkuru ya mugezi wacu Asumta Kabonye.
Urukiko rw'ibanze rwa Kacyiru ni rumwe mu nkiko zigira umubare munini w'abashakanye barugana bifuza gutandukana. Imibare twatangarijwe na Perezida w'uru rukiko igaragaza ko buri munsi w'akazi byibuze bakira imanza hafi ebyiri z'abashakanye bifuza gutandukana. Umuyobozi w'uru rukiko rw'ibanze rwa Kacyiru Gasana Jean Damascene mu kiganiro ha ijwi rya Amerika yavuze ko mu mwaka ushize 2015 bakiriye imanza z'abifuza gutandukana zigera kuri 200, naho kuva uyu mwaka watangira 2016 kugeza muri ukwezi kwa gatanu bamaze kwakira imanza 80. Uyu mucamanza avuga ko izi imanza zo kwa kagatanya kubashakanye arizo ziza kwisunga mu manza mboneza mu bantu bahura nazo. Perezida w'urukiko rwa Kacyiru yatangaje impamvu asanga ziza kwisunga mu kwa kagatanya kubashakanya muri iki gihe.
Aho iterambere rigeze ntabwo hakibaho gutsikamirwa cyangwa buri muntu wese amaze kumenya uburenganzira bwe. Hari na za mvugo zahindutse zitakibaho, niko zubakwa mu mamagama agakubitwa, mu mamaga hohoterwa, umugabo bakamuharika bakamuca inyuma, umudamu bakamuca inyuma, ati mfizi ntiyimirwa. Ibyo ntabwo bikibaho. Abantu bamaze kumenya uburenganzira bwabo, niba abona ko mu rugo rwe nta mahoro aho kugira ngo bazicane ahitamo kuza gutanga ikirego.
Gucana inyuma, kutizerana, kudashishoza mbere yo gushinga urugo, bimwe mu bivuga nk'impamvu zo gutandukana kw'abashakanye bivuze ubuwa mu nkiko. Abagore bavuganye n'ijwi rya Amerika bo bemeza ko gucana inyuma kw'abashakanye aribyo bituma imiryango myinshi isenyuka.
Iyo ubona nari mfite umugabo wanjye amfasha abana, twarabyaranye dufite abana batandatu, akamuntwara akajya kumurera wenyine, nyibura ntanareke ngo dufatanye, wenda tumufatanye nanjye afashe kuri babana, aho ntagira umujinya ni hehe cyangwa ngira agahinda.
Ikibazo cyo guharika gifata umwanya wa mbere mu gusenya ingo. Abagabo baganire n'ijwi rya Amerika basa nk'abumvikanisha ko iki kibazo cyo guharika kitari giteye ingorane mu gihe cyashize, ko ahubwo ibibazo byinshi bigaragara muri iki gihe bituruka ku bukene bw'umuryango.
Kera ibintu byari umuntu akaba afite uyu musozi wose ari uwe, yashaka abagore batatu, akitwiwa n'ira akitwiwa. Iringanyiza ryari tarabaho.
Iyi gahunda yo gutana kw'abashakanye kiriziya ivuga ko itayishyigikira, ko kiriziya yifuza ko hajya habaho kubanza kwigisha abashakanye mbere yo kubemerera gatanya. Padiri Laureni Rutinduka wo muri paruwasi ya Kiziguro muri diyoseze ya Byumba yabibwiye Ijwi rya Amerika n'ingamba kiriziya ifata nyuma y'uko abantu batandukanye imbere y'amategeko.
Ubutane buriho buturuka ku bintu bibiri, ubusinzi n'ubusambanyi. Turabivuga, turabyigisha, ariko intambwe iracyari ndende. Nuko leta ibatandukanya ntabwo tubishima, ntabwo bagombye kujya bagoragoza cyane ku buryo bongera bagasubira, ariko hari aho bigorana bikaba bitanashoboka. Ubure hariho gahunda zo kwegera abo bantu batandukanye kugira ngo dukomeze kubigisha ijambo ry'Imana, ariko kugira ngo bahabwe amasakaramentu biragoye.
Umwe mu banyarwandakazi batandukanye n'uwo bashakanye yabwiye Ijwi rya Amerika ko yabanje kugira ukwihangana nk'uko ababyeyi bo hambere bavugaga ngo nuko zubakwa, gusa ngo byageze aho kwihangana bimunanira. Yemeza ko muri iki gihe iterambere rifata umwanya wa mbere mu bituma ingo nyinshi zitagitindana.
Nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi nibwo umwuka mubi watangiye kurangwa mu rugo, gukubitwa, gucyurirwa, kubwirwa nabi mu rugo nta byishimo. Nabimazemo imyaka igera nko muri 15, bigeraho numva noneho mbaye nk'umusazi ku gasozi. Kwa kwihangana navugaga kubakurananiye, mfata inzira yo kuvuga ngo reka mureke noneho. Niyo mpamvu nahisemo kumuhunga.
Muri iki gihe leta yashyizeho gahunda zishobora kuzunganira abashakanye bafitanye umubano mubi, ikiswe akagoroba k'ababyeyi, aho ababyeyi bakuze bahurira mu mudugudu bakaganira ku bibazo biba biri mu midugudu, ndetse bagatanga inama ku bantu bafitanye amakimbirane. Bimaze kugaragara ko bishobora kuzagabanya umubare w'imiryango yifuza gutandukana. Ibi bikaba byanatuma ingorane nyinshi zigaragara nyuma y'uko imiryango itandukanye nazo zirangira. Gasana Jean Damascene, umuyobozi w'urukiko rw'ibanze rwa Kacyiru, yabwiye Ijwi rya Amerika ingaruka zisigaye zigaragara nyuma y'uko abashakanye batanye.
Usanga kenshi abana bahabwa mama wabo, icyo gihe rero usanga papa ategekwa gutanga indezo ya buri kwezi bitewe n'ubushobozi bwe n'iby'abana bakeneye, akenshi ntabwo yitanga. Ubu harimo ko n'umutegeko mu manza z'inshinja byaha mategeka hana ibyaha mu Rwanda, harimo n'ingingo ivuga ko umuntu wanze kubahiriza ibyemezo by'inkiko anabifungirwa. Buhari imanza nyinshi turimo kubona z'inshinja byaha zirimo guturuka kuri bwa butane.
Abakuze babemeza ko ubutane bwinshi bugaragara muri iki gihe buterwa n'uko umuco ugenda ugabanuka, abantu benshi bakaba batagitinya kirazira. Iterambere no kuringanira kw'abagabo n'abagore nabyo hari abemeza ko byatumye hatakibaho abashakanye bihanganirana, kuko buri wese aba afite uburyo yabasha kwitunga. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Ijwi rya Amerika rigiye kwashikiriza ivyumviro bitandukanye ku bibazo bitari bike. Twumvirize ijambo ry'intangamarara ryerekeye imigabo n'imigambi vya leta zunze ubumwe za Amerika.
Abayisilamu bo mw'isi yose bari mafungo batanguye mu ntango z'iyindwi turangije. Uyo mugigwa udasanzwe ku bayisilamu umara ikiringo cy'ukwezi ugizwe n'amasengesho, kwisonzesha kuva bugica gushika izuba rirenge, ibikorwa byiza bya kigoro, hamwe no gusangira mu muryango. Mwikete umushikiranganje w'imigenderanire wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika John Kerry yanditse yifurije abayisilamu bo muri Amerika no mu isi yose kugira amafungo meza. Yibukije ko abaserukira Amerika mu isi yose baha agaciro mugigwa urangwamo no kugira neza mu gukomeza ubumwe hagati y'abantu n'imigwi itandukanye. Icigwa giheruka cerekana ko Amerika iri mu abayisilamu bagera ku miliyoni 3 n'ibihumbi 300 harimo harimwo abaganga, abashingwa manza, abigisha, abashakashatsi n'abakinyi mu mice itandukanye. Muri abo harimwo Mohamed Ali aheruka kwitaba Imana yahoze ari umukinyi wa box. President Barack Obama nawe nyene yarifurije amafungo meza abayisilamu. Yavuze ko Amerika ari umuryango umwe, yifatikanije n'abayisilamu b'Abanyamerika mu kwiyamiriza uwo wese azabacamwe imigwi. Yaribukije ko atazohengeshanya gukingira agateka ka muntu atisunze idini canke ukwasa. Barack Obama yavuze kandi ko arakaryo ko kwibuka abugarijwe n'ibibazo by'intambara n'ibindi bitandukanye aho bari mu miryango yabo. Ati dutegerezwa gushira hamwe kugira turwanye ayo mabi. President Obama yavuze ko Amerika izobandanya kwakira impunzi n'abimukira harimo n'abisilamu. Yasozereye avuga ko arindiranye igishika guhimbaza umunsi wo gusozera ayo mafungo mu kurangiza ikiringo cyo cy'umukuru w'igihugu ari kumwe nabo bakoranye, yongera keza ukwitanga kw'abayisilamu bo muri Amerika no mu isi nzima.
Iryo yari jambo ry'intambara ry'abashikiriza imigabo n'imigambi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mukanya turasozera ibiganiro byacu byo muri hitondo, ariko imbere yaho reka tubibutse incamake y'amakuru twashikirije. Alois
Rakoze Freddy, makuru twabashikirije. Perezida wa Leta Zunze za Amerika Barack Obama yamenyesheje ko atakiragaragara ko wafurashe abantu mu gisagara cya Orlando ko yabitumwe n'umurwi w'iterabwoba ukorera hanze y'igihugu. Na ibiro vya White House vya Perezida vyatangaje ko Obama azogendera igisagara cha Orlando ku munsi wa kane kunamira abasize ubuzima muri ubwo bwicanyi no kwifatanya n'abanyagihugu muri ako gace. Ibyo vyabiremwo mu bihe vy'umubabaro barimwo. Haratunganijwe kandi ingendo z'amahoro mu gihugu cyose jo kuwa mbere bibuka ibyo vyabaye, ndetse n'izindi zikaba zitekanijwe mu mpera z'iyindwi. Tukivuga kuri inkuru nyene, wahoze ari umukuru w'igihugu cya Afghanistan Hamid Karzai yamenyesheje kuwa kane ko atamuya gihugu w'ico gihugu canke umuyisilamu yokora ubwicanyi nk'ubwo bwabaye muri Amerika ku munsi w'Imana. Naho ku banyagihugu ba Afghanistan ubwicanyi bwarababaje kuko ngo wabukoze Omar Sadiki Maten afise amaraso y'abanya Afghanistan. Ariko bivanye n'uko Maten yavukiye yongera kurira muri Amerika, abanya Afghanistan bamwe bavuga ko ari umunyamerika ko ivyo yakoze bimwega hamwe n'igihugu yavukiyemo. Urunani rw'ibihugu rutura vyagiye hamwe mu kurwanya umwasi NATO vyafunditse ko bagiye kurungika batayo zine z'abasirikare mu bihugu vya Polonye, Estonia, Latvia hamwe na Lithuania. Umunyamabanga mukuru w'izo nteko Jens Stoltenberg niwe yabimenyesheje ku munsi wa mbere, yavuze ko ibyo bihugu vyama biriko biterwa ubwoba n'igihugu cy'u Burusiya. Namu makuru y'inkino, ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru rya Buraya UEFA riragabisha ko rishobora gukura Uburusiya n'Ubwongereza mu ihiganwa rya Euro 2016 ririko ribera mu gihugu cy'Ubufaransa, mu gihe abanywanyi babyo bobandanya gutana mu mitwe. Mwamenya ko abantu barenga 35 aribo bakomeretse mu gisagara cya Marseille ku munsi wa gatandatu mu ntureka yadutse hagati y'abarorezi b'ibyo bihugu hari kuri stade ya Vélodrome muri icyo gihugu cy'Ubufaransa. Naho abategetsi b'ibihugu by'igihugu cya Turukiya na Israel bamenyesha ko begereje kongera kunagura imigenderanire yahagaze mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi.
Nuti mwese mukundi radio Ijwi ry'Amerika, ibiganiro twateguriye muri aka kanya bigaruka ingaha. Tuboneho kandi akanya ko gushimira ingenieur yadufashije mu buhinga bw'ivyuma hamwe na Fatukarara yadufashije kwegeranya ibiganiro twateguriye. Kuri micro mwari kumwe na Frederic Nkundikije, makuru nayo mwashikirijwe na Aloise Bigirimana. Mwakoze kudutega amatwi, turabifurije amahoro n'umunsi mwiza.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.